Kani help us in this calamity.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiranwa amahoro inshuti z'ijwi rya Amerika, tubahaye ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Muri Tanzania, ikibazo cy'imibereho mibi ishingiye ku kubura ibikenerwa by'ibanze kiremereye abapfakazi mu nkambi ya Nduta icumbikiye impunzi z'Abarundi.
Nka jewe nk'ubu nahunze umugabo wanjye baramwishe, none ntundi yumvira kuzosubirayo, sinzi apfa nsubiyeyo, numva urubyiruko kizogenda gute, tuzoja he, tuzobaho gute, nshaka ko ibyo byose mudufashe mwese, niyumvira kuzosubira mu Burundi, nshaka mumfashe.
Ubu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania. Muri Uganda ho inzego z'ubuzima zirateganya gutangaza ingamba nshya zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, nyuma yaho umuntu wa kabiri ahitaniwe n'icyo kiza. Naho mu Rwanda, abajyanama b'ubuzima bagiye kwinjira mu rugamba rwo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Ayo makuru mu buryo burambuye ni mu kanya nyuma yavugwa hirya no hino ku isi. Reka nongere mbahe ikaze muri gahunda y'amakuru iwanyu mu ntara, tubagezaho mu kanya nyuma yavugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Umukongomani aherutse gutahukana agashimwe kitiriwe Nobel, Denis Mukwege, yavuze kuri uyu wa mungu ko adashyigikiye ubwicanyi bubera mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yifatanije n'abandi mu gutera ibyatsi ubwicanyi bwegekwa ku barwanyi bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Abasivile bo mu karere ka Kipupu mu misozi ya Fizi baragabwe ko igitero ku itariki ya 16 z'uku kwezi kw'indwi hafa abantu bari hagati ya 18 na 220. Abashakashatsi bakurikirana iby'umutekano mu ntara ya Kivu bavuze ko ubwo bwicanyi bwahitanye abantu 18, mu gihe abashingamateka batowe muri iyo ntara bemeza ko hishwe abanyagihugu 220. Inteko za ONU zibungabunga amahoro n'umutekano MONUSCO zimenyesha ko zatanguye amatohoza kuri ubwo bwicanyi bwagirizwa imihari 3 y'abarwanyi bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Abategetsi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU batangaje ko abantu barenga 60 bishwe, abandi 60 nyene barakomereka mu bwicanyi bwabereye muri Sudani mu ntara ya Darfur y'uburaruko. Igisata cya ONU kijejwe imfashanyo OCHA cyavuze ko abantu bitwaje inkoho bangana hafi 500 bateye igisagara cya Masteri mu buraruko bwa Beida muri Sudani ku muhingamo wo ku munsi wa 6. ONU yavuze ko bate mu mihani bamwo ubwoko bw'abamasalit barasahura abanyagihugu bongera baturira amazu yabo hamwe n'isoko baremeramwo. Inyuma y'ico gitero abanyagihugu barenga 500 bo muri ico gisagara baciye bakora imyiyerekano basaba ko ubutegetsi bubakingira. Obama Stalin bavuze ko batazofuba ababo kugeza leta igize icyo ikora. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani yavuze kuri Uwimana ko igihugu ciwe kigiye kurungika inteko zijeje umutekano mu ntara ya Darfur gukingira abanyagihugu.
Washington, ijwi rya Amerika.
François Bozize yakuwe ku butegetsi bwa Centrafrica kuwa gatandatu, yatangaje ko azokwiyamamariza amatora yo mu kwezi kw'12, naho yafatiwe ibihano na ONU. Hakaba hari na manda yo kumufata ku byaha byo guhohotera ikiremwamuntu. Bozize w'imyaka 73 y'amavuko yahoze ari umujenerali mu gisirikare yakuwe ku butegetsi mu 2013 mu myiyerekano y'urunani ahanini rugizwe n'abarwanyi b'abayisilamu bo mu buraruko bw'igihugu. Bozize yagiye ku butegetsi mu 2003 akoze coup d'etat kandi yabaye perezida imyaka 10 imbere yo guhunga igihugu mu 2013. Perezida Touadera yatowe mu 2016, yitezwe ko azokwiyamamariza manda ya kabiri mu matora yimirije ariko ntarabyemeza. Igice cya mbere cy'amatora gitegekanijwe ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 12. Abatalibani baragirije abajejwe umutekano ba Afghanistani kuri Uwimana gusubira gufata abarwanyi babo barekuwe mu masezerano yo guhanahana imbohe, kimwe mu bisabwa kugira ibiganiro nyezina bitangure. Javid Faisal, umuvugizi w'akanama kajejwe umutekano muri Afghanistani, yavuze ko ibi byagirije ari binyoma. Avuga ko ari amayeri y'abatalibani yo kudindiza itangurwa ry'ibiganiro. mu masezerano leta z'ubumwe za Amerika yumvikanye ko n'abatalibani leta ya Afghanistan isabwa kurekura imbohe 5,000 z'abatalibani mu gihe abatalibani nabo basabwa kurekura abasirikare ba leta 1,000 bafashe imbohe mu migwano. Hana muri leta z'ubumwe za Amerika abakoze imyirekano isaba ubutungane budashingiye ku moko bari hereje amabarabara mu bisagara bitandukanye ku munsi wa gatandatu. Iyo myirekano yabayemwo gutana mu mitwe n'abapolisi. Igisagara cya Seattle muri leta ya Washington, igipolisi cyarakoresheje ivyuka bikoroza amosozi mu gushwiragiza abari mu myirekano, bahagarika abantu 45. Igipolisi gishikiriza ko abapolisi bawo 20 bakomeretse. Ahandi iyo myirekano yabaye ni mu bisagara bya Washington DC, Portland muri leta ya Oregon, Austin muri Texas na Louisville muri Kentucky.
Urakoze Aloyce Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mbibutse ko mukomeje kumva Radio rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88.9 n'ibikicyenda ya Radio Ijwi Riyobora. Abadushakira kuri internet namwe mugiye kuri w3 radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Noneho iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Iwanyu mu ntara uyu munsi reka tuyihere muri Uganda. Inzego z'ubuzima zatangaje ko umuntu wa kabiri yahitanywe n'indwara ya COVID-19 nyuma y'iminsi ibiri gusa uwa mbere ahitanywe n'icyo kiza. Umukecuru w'imyaka 80 wari utuye mu mujyi wa Kampala niwe ubaye wa kabiri muri icyo gihugu wishwe n'iyo ndwara, mu gihe ibintu byasaga n'ibitangiye gusubira mu buryo. Biteganyijwe ko Minisiteri y'Ubuzima iri buze gutangaza andi mabwiriza mashya agendanye no kwirinda ikiza cya COVID-19. Inkuru turacyayibategurira, turaza kuyigarukaho neza mu makuru yacu ataha. Tuje mu Rwanda nanone mu makuru arebana n'ikiza cya COVID-19. Leta y'u Rwanda iritegura kwifashisha abajyanama b'ubuzima mu rugamba rwo kurwanya icyo kiza. Ibi bivuzwe nyuma y'uko abayobozi banyuranye batangaje ko icyo cyorezo gishobora kuzatinda, bityo ko hakenewe izindi ngamba zo guhangana nacyo. Asumutakaboye adufitiye inkuru irambuye.
Leta isobanura ko nyuma y'uko abajyanama b'ubuzima bagaragaje uruhare rukomeye mu gufasha urwego rw'ubuzima, harimo guhangana n'indwara ya malaria, gufasha abagore kuringaniza imbyaro, kuvura abana bato, ubu noneho bashobora kuzifashishwa mu minsi iri imbere mu bikorwa byo guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Dr. Nsanzimana Sabin, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC.
Ku icyorezo tubona ko kizatinda, tuzabana na kigiye kirekire, turategura uburyo cyajya kivurirwa no ku nzego zindi zitari ngombwa ko abantu bose bavurirwa ahantu hamwe, ndetse n'abatarwaye cyane badafite n'ikimenyetso na kimwe bakaba babasha kuvurirwa no ku rwego rw'imidugudu, ndetse no ku rwego abajyanama b'ubuzima n'ubundi basanzwe babikora ku ndwara zisumbuyeho. Turi kubitegura abantu batarwaye kuko akaba aribo bazajya bashyirwa ahantu havurirwa, ariko abadafite ibimenyetso batarembye n'ubundi ubona. Icyo tumukeneye hari uko yaguma ahari nta bandi bantu yanduje, nta bandi bantu kwirakwijemo ubwo burwayi. Iyo niyo nzira turi kwerekezamo mu buryo bwihuse mu minsi iri imbere.
Umuyobozi wa RBC yasobanuye ko nyuma yo kubona ko icyorezo cya COVID-19 gishobora kuzamara igihe kirekire, hari gahunda irambye yo kureba uburyo cyavurirwa ku nzego zitandukanye harimo n'urw'abajyanama w'ubuzima. Muri iyi gahunda yavuze ko basanze abajyanama b'ubuzima bashobora kuzajya bita ku bantu batararemba, kandi bakaba bizera ko iyi gahunda izatungana nk'uko babashije guhashya malaria.
Abajyanama b'ubuzima uyu munsi tuvugana barapima indwara nka malaria, bagapima umuriro, bagatanga ibinini, ndetse hari n'aho batera urushinge. Rero COVID yo abenshi mu banahura nayo nta nubwo bakenera ibyo byose, ariko ari ukugira ngo usa ngo niyumve ko ari bugume mu rugo nagira ikimenyetso akeneye kujya kuvurwa bya nyakuri abe yajyanwa. Abajyanama b'ubuzima ubundi nabo tubabara nk'abaganga bacu, kandi nubwo bafite izindi ndwara bahanganye nazo, ariko turatekereza yuko uruhare rwabo mu kurwanya COVID kuko bari hose ndetse begereye n'imidugudu mu baturage aho abantu bari, kandi abantu barabizera ibyo bakora rwose ni byiza. Hafi 70% y'abantu barwara malaria mu Rwanda. bavurwa n'abajyanama b'ubuzi. Yaba bajya ku mavuriro n'abantu 30 kugera kuri 40% gusa. Ni ikintu rero cyatugaragarije yuko n'izindi ndwara bashobora kuzivura kandi ubahaye ibikenewe ukababwira ibisabwa bitagoye cyane bazabikora. Ubona ko kurwanya iki cyorezo ntabwo ari urwego rw'ubuzima gusa, ni ubufatanye bw'abantu benshi.
Dr. Nsanzimana yongeyeho ko abajyanama b'ubuzima bazagira uruhare mu kwita ku bamaze gusuzumwa na RBC ndetse nabo bakazageza ku rwego rwo gusuzuma, ariko byose bikirimo gutegurwa neza uburyo bizakorwa bamaze guhabwa ibikoresho n'amahugurwa ahagije. Abajyanama b'ubuzima bazifashishwa bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko badatewe ubwoba n'aka kazi kuko n'ubundi bari basanzwe bamenyereye kwita ku barwayi. Uyu akorera mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Musha ni Madamu Wanyirigira Domitire.
Ibyo twahanganye nabyo ni byinshi kandi ikintu ubuzima bwacu kandi muzi impfu z'abaganga n'impinja babyara, ubwo icyo kintu nyine bamaze kudushyiraho twarakirwanyije ku buryo nta mubyeyi ukibyarira mu rugo, nta mubyeyi ugipfira mu rugo abyara. Mu kuduhugura kwacu n'ibikoresho bazaba baduhaye n'ubundi natwe tuzabyitabira kuko ni intego twemeje yo gukorera abaturarwanda bacu. Igihe cyose tuzaba twahuguwe ntabwo batujya tugira kuko nanjye nshinzwe ubuzima bw'ababyeyi, hari abashinzwe ubuzima bavura n'ubundi abana bato n'abantu bakuru malariya n'imishonga n'iki.
Kugeza ubu mu Rwanda habarirwa abajyanama b'ubuzima basaga 60,000 bari mu gihugu hose. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo. Mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 640, 9,470, 1,070, 13,630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, aho ibikorwa by'amatora by'umwaka 2020 birimo kugenda bigana ku musozo nyuma yo gutsindira imyanya myinshi y'abasenateri. Ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi risa n'iryihariye inzego nshya z'amakomine, mu gihe SNL rya Gatorwasa rikomeza gutakaza imyanya mu buryo bugaragara. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi. Turagezwaho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Mu makomine yose agize igihugu cy'u Burundi harabanye igikorwa cyo gushyiraho inzego zishasha zigiye kurongora amakomine. Abatowe mu nama mpanuzwa jambo z'amakomine nibo baje hamwe bagatorwamo abagize ibiro bya komine, uhereye kuri musitanteri, umukuru w'inama mpanuzwa jambo ya komine n'icyegera ciwe. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD usa n'uwihariye ibibanza nka vyose mu burongozi bw'amakomine nk'uko abitanga mu guhamakuru Ijwi rya Amerika babimenyesha. Ayo makuru avuga ko umugambwe SNL waronse ikibanza cya kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu. Ayabashinga amateka n'ayabajenama ba komine wakomeje gutakaza ibibanza bimwe bikomeye mu nzego z'amakomine. Kwa Sagaton arongoye umugambwe SNL ubwiwe yararushijwe ubwo yari ko aritoza mu kibanza cyo kurongora inama mpanuzwa jambo ya komine Kiremba avukamwo mu ntara ya Ngozi. Ni kihe cigwa umuntu yokora amatora aba hagati y'abajenama ba komine? Biboneka ko aya matora aba hagati y'abajenama ba komine atandukanye cyane n'abanyagihugu bose. Amakuru ashikirijwe Ijwi rya Amerika aciye ku bakunzi bayo yerekana ko hari amakomine amwamwe umugambwe SNL waronsemwo amajwi menshi asumba CNDD-FDD, ariko hagatorwa umusitanteri aturuka mu mugambwe uri ku butegetsi. Ivyo biribonekeza mu makomine agize igisagara ca Bujumbura, aho inama mpanuzwa jambo zigwiriyemwo aba SNL, harayo hatowe ba musitanteri baturuka mu mugambwe CNDD-FDD ndetse zikaba ziherutse kwemeza abakenguza amateka baturuka muri uwo mugambwe nyene. Ibyo birabonekera kandi mu makomine y'intara zo hagati mu gihugu nko muri komine Ntega y'intara ya Kirundo. Senel ntiyatsinze ariko irafise abajene mu makomine batari bake. Mu gihe hagiye haribonekeza indyane hagati y'ugwarwa rwa Senel na CNDD-FDD mu bihe by'amatora, ibintu byafashe indi sura hageze gutora mustanteri mushasha. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika yaronse avuga ko bagiye hamwe umustanteri mushasha atorwa ku majwi 100% by'abagize inama nkanuzwa jambo ya komine. Nta wo kwirengagiza iherutse gushikira Pascal Nyabenda yahora arongoye inama nshinga amateka aherutse gutsindwa n'umusenere bahiganirwa ikibanza cy'ubukenguza amateka mu ntara ya Bubanza. Nyabenda yatsinzwe aserukira umugambo wa CNDD-FDD mu matora yo ku itariki ya 20 ukwezi kw'indwi mwaka 2020. Ibyo byaratangaje abatari bake kuko abatora barabajije inama b'amakomine babwiriyemwo abatowe mu mugambo wa CNDD-FDD wamushize imbere. Bamusanteri bashasha barayi batowe bazoheza binjira mu mabanga yabo bamaze kuroswa amakete y'umukuru w'igihugu abagena muri ayo mabanga.
Jutti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,350 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,370. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Tuje muri Tanzania mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Nduta havuga ikibazo cy'imibereho mibi ishingiye ku kubura ibikenerwa by'ibanze. Icyo kibazo kirushaho kuremerera abapfakazi nk'uko babitekereje mugenzi wacu James Joven ukorera muri icyo gihugu.
Nireranya abana mu gihe nireranya abana ndi jenyine kandi kibazo mfite abana kugira ngo ba ndonke nk'ikintu kibafasha nko mu myambaro yo kwambara ni kibazo. Abana bangahe kugira ngo uronke icyo bandika biragoye, nanje kandi nce ndonke icyo nambara nanje birangora. Umwana yagwaye hari igihe avuga ati mawe nshaka ka, kuko mu gihe cy'ingwara y'umuntu agwaye nk'ubu bugari ntaba kiburiye n'ubu bushyaza avuga ati mawe nshaka kakanda ko kantu ntaho ndi bugakure ntawuri bukandonderere. Kaca usanga rero ibyo n'ibibazo bituma umuntu aca yibuka ibyahise, kaca utangira kugira umumabaro mu mutima ati nk'ubu iyo naba mfise ikintu kinkura mu kintu mfashe uyu mwana mba ngiye nkagura ka nkamuha cyangwa igiho nagwara b'abana nabo bakagira agahinda ati iyo twaba dufise natwe uwo turi kumwe tawa dufise papa turi kumwe abadufashije abana bagaca baguma barira ati turagowe turagize gute. Katusanga ibyo rero biguma bituntuza abana nanje nkaguma ntuntura. Jewe navuye mu Burundi niranye abana ndagira nino abana baguma barangora twaraheze nyine bodufasha hari nifasha yitwa twe ntibatwandike tukabura abandi bakaronka twe tukabura turahagore mu Tanzania tushaka badufashe nyine baduserukire bazaga duha twe tufashisha abana natwe badufashe
naho mfite izongorane ndavye igihugu cyacu kumwene kimeze nuko itene narahunze n'ubundi nongera nsubira mu Burundi ndavye kumwene banzi ungagije aha anaho bavuga ati baratwirukanyije nzasubira mu Burundi so kumanyire adusaba nyine amashyira hamwe ko yogira icyatumarira nyene akadufasha
nashira hamara bafasha tiyara sana kaza kufasha kwa yara mpaye n'ukombo tufasha abana yahigaje ni help page ndi bise abantu magara kuri barafashije iko sente bashaka kudashima uko twaje tufise ubuzima bubi kose ndimo ndi yumvira ibyiyumviro byo muhisi se wabo bana yo bara ingena ingorane zabaye mu nshangire ku ingorane mu miryango nshya gituma ndabanda zinoya kugira ngo ndaba bana kuboreka neza kuko mbona yuko bafashwa
cyane nta je nkubu nahunze umugabo wanje baramwishe no none ntubundi yumvira kuzosubira yo sinzo fansubiyeyo no numva uruhiro tuzoje bizogenda gute tuzocahe tuzobaho gute shaka ko ibyo byose bidufashe mwese yumvira kuzosubira mu Burundi shaka mufashe
babona niranya baye na cyenyene abana ntibafise n'ubwo bafise barera tikandi kandi jewe naho bisamye impuzu ego urabona biranagoye kongera umuntu abaho naho wotora umugabo ngaho nta nicyo yonakumarira kandi kene cya kabiri jewe n'izinjya sindazirya ahanjya mvuye ku Giriki kurondera mu gahinga kurondera mu gahinga urabona naho biragoye baratuziciye ntawurenga inkambi renze inkambi icarakwica ntanke batakwise ahabwo naho gufunga umva nizo ngorane mfise
urabona nk'iki gihe abantu benshi bariyandikisha bagata aha mugabo nkatwe ntidufise nk'iyo tuzohungukira tugana leta ya Tanzania niyo yari akwiye kugira iki kuraba ukuntu aha ukuntu yoyo yotugenza muri iryo gihe cyo gutaha
jewe n'umupfakazi turasaba leta ya Tanzania icyo yodufasha kugira ngo inkambi kurondera tw'abana bajya kugira tubabadirishirize tukagira ingorane tugakubitwa bakatwambura n'utwo twarose dushaka leta ya Tanzania tugire kidufasha natwe turahagorewe tugabapfakazi baduserukize
kandi ikibazo mfise nicyo n'abandi bafise kuko ahabifuza ubuhungiro ugira gatatu ni benshi nk'uko nani ndabyifuza nicyo kibazo n'abandi agifise jenyine n'abandi baragifise
yuwe ni leta ya Tanzania waraba uko batugira kweri natwe turahangayitse turagorewe ntituzosubira inyuma urumva tuzogira gute ni murabe nyine mutugira
iyo rero twebwe rero nk'icyo twosaba leta ya Tanzania niyo yomenya ukuntu yoyo irafite ubuwenzo bwo gufasha abantu batishoboye b'abapfakazi kubafasha uko tukabagenza uko kuko aba bantu barahahamutse ntacyo bafite uyu bafite ukuntu ifite ati abantu tubafasha uko
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 27,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika radio yanjye.
Komeje kumva Radio Ijwi rya Amerika tugeze muri wa mwanya tubagezaho ibyabaye mu mateka ku itariki nk'iyi ukwezi nk'uku mu mateka habayeho twayiteguriwe na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1976 leta y'Ubwongereza yahagaritse umubano ushingiye kuri za ambasade yari ifitanye na leta ya Uganda yari iyobowe na Perezida Idi Amin Dada. Nibwo bwa mbere Ubwongereza bwari bucanye umubano n'igihugu kiri mu muryango wa Commonwealth mu gihe cy'imyaka 30. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza Anthony Crossland yatangaje ko yizera ko ari icyemezo cy'igihe gito, ariko yongeraho ati ibintu byabaye mu byumweru bike bishize birerekana ko ambasade yacu itagishobora kurangiza neza imirimo yayo ya buri munsi. Abadiplomate batatu kuri batanu b'Abongereza bari Kampala bahise bitegura kujya i Nairobi, babiri bahasigaye bakuraga umutekano wa burinzwe na ambasade y'Ubufaransa. Icyo cyemezo Ubwongereza bwagifashe nyuma y'imyaka ine haranga umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi byahubiye ku mirari Uganda inaniwe gusobanura uko Dora Block wari ufite ubwenegihugu bwa Isirayeli n'Ubwongereza yabuze ndetse bikanavugwa ko yapfuye. Dora Block wari ufite imyaka 74 yari yasigaye inyuma hamwe n'izindi ngwate leta ya Israel itashoboye kujyana igihe yagabaga igitero ku kibuga cya Entebbe ku itariki ya kane z'ukwa karindwi umwaka w'1976 igamije kubuhuza bari bafashweho ingwate n'ibyihebe byo muri Palestina dora block yarasanzwe abi Tel Aviv muri Israel indege yari mu yerekeza I New York yayobejwe n'ibyihebe yigeze mu mujyi wa Athene mu Bugereki uwari uyoboye abasirikare baje kubuhuza ingwate akahasiga ubuzima yari Lieutenant Colonel Jonathan Netanyahu umuvandimwe wa Benjamin Netanyahu ministre w'intebe wa Israel
urakoze Venice Nshimimana hani naho dusoreje makuru yacu yo muri aka kanya ariko turabararikira mwese gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere aya makuru yegeranijwe na Mokubiri Yabaro yemwumva Gandhi Jeffrey Mutagoma umunsi mwiza kuri mwese
Radio Ijwi Amerika yabaye ibito cyacu Radio America, yo, ya bayi, isubizo cyacu. Mu gukera, igihugu cy'u Burundi, ya bayi, isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo, mu banyagihugu, yo, ya bayi, isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuza yo twitwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu Thank you. America yabaye ikibazo cyacu radio ijwi rya America yo yabaye ikibazo cyacu
ya ni kemere zisha barundi babonye jane jabrice
jabrice
yo ni wetu